Ini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 kuri micro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ishami ry'ishyirahamwe ONU rigezwe amagara y'abantu ku isi OMS risaba ibihugu bitanu bihana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurushirizaho gukorera hamwe mu gikorwa cyo kwirindikiza cya Ebola cyadutse muri icyo gihugu.
Twebwe mu rwego rw'ubuzima ibihugu twatumiye byose byaje, ntabwo ari inama politiki, ni inama tekinike, ku buryo ngira ngo igihugu cyose gifitemo inyungu muri iyi nama. Nubwo haba ibindi bibazo bya politiki, ariko udukoko ntabwo twitaye kuri iyo politiki, turambuka rwose.
Uwo ni Andre Rusanganwa, umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu onijijeje w'amagara y'abantu ku isi, ashinzwe kugwanya indwara z'ibiza, avuga ku kamaro k'ibihugu by'akarere gukorera hamwe mu guhangana n'indwara ya Ebola. Mu Rwanda ejo ku wa gatatu, Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na muramu we General Frank Rusagara bashikanywe imbere y'umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza. Mu Burundi, itegeko rya perezida w'igihugu rishyiraho abagize urwego sense rujeje gucungera ubugeni bimenyeshamakuru bikora mu Burundi ryasinywe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze itariki 15 z'uku kwezi, ryahinduwe inyuma y'iminsi 6 gusa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, CNDD-FDD, ahamagarira Abarundi kutagurisha amatongo ku banyamahanga. Mbere yuko tuza kuri ayo makuru, reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi muri Malawi ejo kwa gatatu baza baratanguye kwigina intsinzi inyuma y'ibiharuro bitaremezwa neza byerekana ko perezida ariho muri iki gihe Peter Mutharika aza imbere y'abandi mu majwi mu matora yabaye ku munsi wa kabiri. Mu rugege cyo gutunganya amatora muri Malawi washikirije ejo kwa gatatu ko utaritegura gutangura gutangaza ibyavuye muri ayo matora iyo ku munsi wa kabiri, ariko ibiharuro bitaremezwa byatangajwe n'amaradiyo hamwe na za televiziyo muri icyo gihugu byerekana ko perezida Mutharika aza imbere mu bibanza bitari bike by'amatora. Khalifa Haftar arongoye umuhari wa gisirikare wo muri Libya urwanya leta ya Tripoli yarahakanye kamo yasabwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko guhagarika intambara. Mubonano bagiranye i Paris ejo ku munsi wa gatatu nk'uko bishikirizwa n'ibiro bya perezida w'Ubufaransa Champs-Élysées. Haftar yavuze ko ibisabwa kugira iyi mirwano ihagarare bitarubahirizwa, agasaba ko ibiganiro bya politiki hagati yiwe n'uwo batavuga rumwe ariwe mushikiranganji wa mbere wa Libya Fayez al-Sarraj ari iyo nzira yonyine yo guhagarika intambara. Hagati aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'i Tripoli Sarraj nyene yashikirije jo ku wa gatatu aho yari i Tunis muri Tunisia kwataguhagarika intambara abateye igihugu badasubije inyuma inteko zabo. Bufaransa n'Ubutaliyano nivyo bihugu bibiri biriko birafasha kurondera umuti w'umutekano muke urangwa mu gihugu cha Libya. Igihugu cha Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko kibabajwe cyane n'ingingo yafashwe na Afrika y'Epfo yo gusubiza uwahoze ari umushiranganji w'ikiga cha Leta ya Mozambique mu gihugu ciwe, naho Amerika yari yasabye ko yocirirwa urubanza ku byaha byo kunyuruza no kubesha byagirizwa. Manuel Shange yagirizwa gukoresha amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, ibyatumye igihugu ciwe cya Mozambique cinjira mu bukene kitari bwigere kibamwo kuva kibayeho. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bamuhagaritse mu kwezi kw'icumi na kabiri bisabwe na Leta Zunze za Amerika zimwagiriza kuba yarahenze aranahombya abagwizatunga b'Abanyamerika. hano muri Amerika ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwifuza kurungika ibindi bihumbi by'abasirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati bivanye n'icyuka kibi gishobora kuvamwo intambara hagati ya Iran na Washington ubwo bushikiranganje ejo kuri uyu munsi wa kane niho bushikiriza ibiro vya prezida White House uwo mugwambi urimwo no gusaba kurungika ubundi bwato bw'intambara hamwe na za misile muri ako karere ko mu kigobe cy'Abarabu. Uruhagarara hagati ya Teheran na Washington rwatanguye kuva prezida Donald Trump atangaje ingingo yo guhagarika ibitoro Iran ishorera mu makungu no kongereza abandi basirikare muri ico kigobe cy'Abarabu. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igifasha impunzi z'abanyepalestina cyaragabishije ejo ku munsi wa gatatu ko amafaranga gikoresha azohera mu ndwi nkeyi ziri imbere mu gihe abafasha batogira icyo bakoze vuba. Komiseri ajejwe iby'impunzi muri ONU Pierre Kahelmbere yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku munsi wa gatatu ejo. Icyo gisata cyitwa UNIRWA gifasha impunzi z'abanyepalestina zirenga imiliyoni zitanu mu ntara ya Gaza, Cisjordania, Yorodania, Libani hamwe na Siriya. Ibyo bafashishwa harimwo gutanga inyigisho ku bana hamwe n'ivy'amagara y'abantu. Mu gihe ataco kugwa mu kuronsa ico kigo uburyo bw'amafaranga, abarongoye ico kigo bavuga ko amashuri amajana 715 atazokugururwa mu mwaka muri uyu mwaka.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho ejo ku munsi wa gatatu Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame na muramu we General Frank Rusagara bashikanywe imbere y'umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza. Basaba kurekugwa vy'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Abashikiriza manza bo basanga ivyatashingiro bifise. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagiru Ubusa yari muri sentare.
Koloneli Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame yagejejwe mu rukiko ari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare. Muramu retired brigadier General Frank Rusagara n'uwahoze ari umushoferi we retired sergeant Francois Kabayiza bari mu mpuzankano z'icyatsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragara. Ubitegereje bose basomamo intege nkeya. Ufatiye ku rugwiro bagiranaga n'abavandimwe babo biboneka ko bakumburanye. Nkaho General Rusagara yabajije umwe mu bavandimwe n'amarangamutima menshi, abanje guseka ati yo wabaye umugore, agira ati gira abana. Ubushinjacyaha bwa gisirikare nibwo bwatangiranye ijambo busobanura inzitizi zabwo zo kutakira ubujurire bw'abaregwa. Captain Faustin Nzakamwita ubashinja aravuga ko babutanze mu mitagi, avuga ko bagikatirwa ibihano bavugiye mu rukiko ko bajuriye gusa batinda gutanga imyanzuro y'ubujurire umwaka urihirika. Colonel Byabagamba ati mu kuburana n'iyo umuntu adafite ikintu gifatika agomba kugishakisha ngo atagenda afite avuze. Ati impamvu twarazitanze kuko twavuze ko tutemeranya n'icyemezo cy'urukiko. Abaregwa bose bavuga ko batari butanga impamvu z'ubujurire mu nyandiko batarahabwa kopi y'imikirize y'urubanza. Maitre Valerie Gakunzi wunganira Colonel Tom Byabagamba akavuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta shingiro bufite. Ati sinzi niba bisaba kwambara rinete zimeze gute ngo babone ko twajuriye. Yavuze ko yunganira yashyizweho amananiza yo kugura kopi y'imikirize y'urubanza kandi ngo afunzwe mu gihe amagarama y'urubanza yose yagombye guhama mu isanduku ya leta, agasanga kuvuga ko ubujurire bw'abari impitagihe ubwabyo bitangaje. General Rusagara afashe ijambo ati naje hano nshaka ubutabera, ubutabera ndabukeneye. Kwirengagiza ko maze imyaka itanu mfunzwe binyuranije n'amategeko ni ikibazo mu gihugu cyanjye nakoreye. Uretse iyi nzitizi y'ubushinjacyaha, baregwa nabo batanze inzitizi zisaba ko bafungurwa by'agateganyo. Uwunganira mu mategeko Colonel Tom Byabagamba yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko ayikurikirana n'urubanza ryabarigeze hose uregwa ashobora gusaba kurekurwa by'agateganyo ku byaha byose. Maitre Gakunza avuga ko yunganira agiye kumara imyaka itanu afungiwe mu kato kandi ahantu hatazwi binyuranije n'amategeko na gereza ya gisirikare ya Murindi Colonel Byabagamba yagombye kuba afungiwemo. Aravuga ko byamuviriyemo kurwara umugongo. Maitre Gakunza agasanga uburyo bwiza bwo guhagarika ko kato ari ukumurekura by'agateganyo akabona n'uko ajya kwivuza. Colonel Byabagamba yavuze ko afungiwe mu kato kuva yatabwa muri yombi ati sinkene y'uwo ndarana nawe ariko gereza mfungiwemo bayisubiyemo barayubaka bundi bushya. Ati ntawe nshobora guhura nawe uretse umwana unzanira ibiryo mu gihe abahanga bagaragaza ko akato gafite ingaruka kuruta kunywa itabi. Ati imyaka igiye kubitatu umuryango wanjye n'umwunganizi wanjye batiyemereye kunsura imvugo zakunze kuzamura amarangamutima ya hato na hato mu rukiko bamwe bakimyoza agasanga izo mpamvu zihagije zikwiye kandi zumvikana ngo afungurwe by'agateganyo yabwiye urukiko ati ubutabera ntibwabaho bwonyine bugomba no kugaragara ko bwabayeho avuga ko yiteguye kubahiriza ibyo yategekwe igihe yaramukarekuwe by'agateganyo Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira General Rusagara nawe avuga ko yakunze kumusura bakamumwima kandi ko afunzwe binyuranije n'amategeko yavuze ko General Rusagara toroherezwa kandi arwaye General Frank Rusagara wakunze kuzamura amarangamutima bishingiye ku buryo afunzwemo nk'uko abivuga mu byarego harimo aho ngo yavugaga ku Rwanda ari police state bisobanuye ku Rwanda ruhoze ijisho ku muturage Kuri General Rusagara biteye isoni kuko ngo n'abamurega bemeza ko aho yagendaga hose bamuhozaga ijisho ati mfungiye mu nzu yange nyine simvuga kamera zindi hejuru hirya no hino umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yamusabye kutava mu mbibi z'ikiburanwa maze General Rusagara musubiza ko atagiterwa ubwoba yawutewe bihagije yavuze ko bibabaje kuba aterwa n'uburoko kuvuga uburwayi bwe mu ruhame kandi ari ubuzima bwe bwite Ati RDF imfashe gutya ibyikora si byo Perezida Kagame avuga yumvikanye agira ati abatoya bandinda nibo bambwira ngo ariko afande namwe mwajyaga mubikora atoya si ibintu by'i Rwanda umucamanza ati byo muzabibwira abandi bantu babasura barimo na za Croix Rouge ariko mu rukiko tugume mu mbibe z'ikiburanwa n'imvugo yarakaje bikomeye Colonel Tom byabagamba amaze asubiranye ijambo ati birababaje kuba umuntu yajya mu rukiko yizeye ko ibyo yaburiye mu rundi yabibonera urwo yagarnye aturambira ngo nye kwibwira Red Cross niyo gihugu cyanjye umucamanza yabaye ngugurura imvugo ye umushinjacyaha Captain Nzakamwita yavuze ko ibyo basaba ari uburenganzira bwa bari koko kurekurwa by'agateganyo bitabaho ku byaha byose yavuze ko bakurikiranywe ibyaha by'ubugome kabone niyo baba bafunzwe binyuranyije n'amategeko yavuze ko ibyo basaba birengagiza ko bari mu rukiko rw'ubujurire kuri urukiko rw'ubujurire rurasaga gukuraho icyemezo cyafashwe kandi bidashoboka Captain Nzakamwita aravuga ko ibyo bavuga ko bafunzwe binyuranyije n'amategeko ari ugukabya agasaba ko babitangira ibimenyetso naho Sergeant François Kabagiza nawe aravuga ko kuva yatabwa muri yombi yarwaye bitewe n'ibikorwa by'icarubozo yakorewe aravuga ko kubera ubwo burwayi muganga mutegeka kurya ibinini 750 ku kwezi no mu rukiko yaje gusaba umwanya ryaho Umushinjacyaha Nzakamwita ati by'abaregwa bavuga byose mu rukiko hari ikindi bigamije wagira ngo bari mu kiganiro n'abanyamakuru bashaka ko bitangazwa hanze arabifata ngo kuburana mu Rwanda hanze Sergeant Kabayiza avuga ko imvugo y'umushinjacyaha igamije gushinyagura no gukina ku buzima bwabo agasanga umushinjacyaha yagasabye ko urubanza rushyirwa mu muhezo niba atifuza ko abanyarwanda bamenye uko bamerewe muri gereza Colonel Tom by'abagamba ahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame na muramuwe General Frank Rusagara bahurira ku cyaha cyo kwamamaza nkani muha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi ibyaha byose barabihakana ari nayo mpamvu babijuririye n'urubanza imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yise urubanza rushingiye kuri politiki Icyemezo cy'umucamanza kuri izi nzitizi kitezwe ku itariki 31 z'uku kwezi kwa gatanu. Eh, bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali.
Mu Burundi itegeko rya Perezida rishyiraho abagize urwego sense rujeje gucungera kugena ibinyamakuru bikorera mu gihugu ryasinywe kuwa gatatu w'indwi iheze itariki 15 z'uku kwezi ryahinduwe inyuma y'iminsi 6 gusa. Ni nkuru yo mumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Utabanje kwitonda neza uhava wibaza ko ayo mategeko yompi aramwe yamara aratandukanye cyane itegeko rya mbere gisunga yandi mategeko atanu iruhande y'ibwirizwa shingiro ni mu gihe rishasha gisunga amategeko abiri gusa iruhande y'ibwirizwa shingiro kujya mbere ryateshejwe agaciro n'umukuru w'igihugu w'u Burundi abagize urwego sense bari bashizeho habanje kugishwa inama umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yamara kuri rishasha ico ntakirimwo ikindi gikomeye kiri muri ayo mategeko nuko yose asangiye nomero naho ataterewe ko umukono umunsi umwe umunyamategeko umwe yabwije ujya Amerika ko mu bisanzwe bitabaho ko amategeko abiri asangira nomero imwe yagize ati ayo mategeko yose abari mfagusa yonge ati naho yose yosokera umunsi umwe agasenywa n'umuntu umwe harabaho iritangura n'irikurikira inomero zigatandukana amazina y'abagize urwego sense bari kwitegeko rishasha ni nabo bari kwitegeko rya mbere n'ingene bakurikirana nta cahindutse gusa kujya mbere imbere y'izina ry'umwe wese hariko igikorwa yahawe n'umukuru w'igihugu akarorero utangura ni Nestor Bankumukunzi yaregezwe umukuru w'ugwo gwego Rora Kaganda nawe yaregezwe icegira c'umukuru wa Sense Jacques Bukuru yari yagezwe umunyamabanga ashingwa bikogwa Maitre Jean Muvayo nawe yari yahawe amabanga n'umukuru w'igihugu yo kuba umuhanuzi mu vy'amategeko muri Sense mu gihe Yvette Rambona we yari yagezwe umunyabigega wa Sense abandi basigaye uko ari 10 bagigwa abanywanyi basanzwe Icyo bikoze kwitegeko rishasha rifuta iryo rya mbere hariko amazina y'abantu 15 gusa ibikogwa bari bahawe byakuweko vyose. Ingengo ya gatatu y'itegeko rya Fuswe yavuga ko umushikiranganje wo kumenyesha makuru asabwe gushira mu ngiro iryo tegeko rya Perezida Petero Nkurunziza. Yamara itegeko rishasha rifuta ijya mbere iyo ngingo ntagirimwo, yasubiriwe n'ingingo ya gatatu ivuga ko iryo tegeko rishasha ribwirizwa guca rija mu ngiro rigisinywa. Itegeko rya mbere ryari ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu icagira ciwe ca mbere no mushikiranganje w'ukumenyesha makuru. Yamara kuri rishasha nta mukono w'umushikiranganje w'ukumenyesha makuru wagarutse ko, ahubwo wasubiriwe n'uwicagira ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene amategeko yo muri kayise agena abagize sentence ameze. Maze turaba iryo ku itariki 5 kwezi kwa gatanu umwaka w'2017 rifise nomero 100 agakwego karambitse ubusa 85 dusanga yubatse ku mpande zose haba mu nyandiko n'imikono cyo kimene iryo rishasha. Uwo munyamategeko twavuganye muri make yagize ati itegeko rya mbere ryari rishe kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'itegeko rikuru rigenga ibikorwa bya sentse. Twavuye dusoma iryo tegeko rikuru rigena ibikorwa bya sentse dusanga ingingo ya 16 agace ka mbere kavuga ko abagize urwego sentse bagenwa n'umukuru w'igihugu abigishije inama ivyegera vyiwe bibiri gusa. Naye ingingo ya 31 y'iryo tegeko rikuru rigenga ibikorwa bya sentse mu gace ka kabiri rivuga ko abantu 15 bagize urwo rwego bagira inama ya bose bagatora inzego nyobozi zirimo mukuru wabo n'abandi. Abamenyesha makuru ndetse n'abakurikirana hagufi vyerekeye kumenyesha makuru mu Burundi bari bavuganye n'Ijwi rya Amerika bari bavuze ko umukuru w'igihugu agenye umukuru wa sentse bigabanya ubwigenge bw'urwo rwego. Umunyamategeko twayaze yatubwiye ati n'ubundi uko byari byagenze ubwa mbere niko bizogenda, kuko umukuru w'igihugu yamaze kwerekana abo yifuza ko bafata ikibanzi kicanye kiriya. Mu bacasha binjiye muri urwo rwego sentse harimwo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye, ku bw'umuhinga akaba n'umwigisha muri za kaminuza ivyo kumenyesha makuru Atanazi Karagenga ati ntivyari bibi iyaba yokoze neza nk'umunyamwuga. Yamara amakenga ni menshi ko azuhava atamikwa ijambo n'igipolisi asanzwe avuga gira
nacho negura tamaze kubona yuko akoze neza cyangwa akoze nabi.
Harimo kandi umumenyesha makuru Jacques Bukuru yatwaye igihe kinini uruganda rwo kumenyesha makuru mu radio y'igihugu Radio Nationale. Karayenga abana kwamwe uyo subira guhabwa ikibanza yari yahawe no mukuru w'igihugu c'umunyamabanga shingwa bikogwa akaba ari nawe yo hava ba nk'umuvugizi wa sentse mu gihe bikenewe byo babiteye amakenga.
Umuvugizi wa sentse azo bari mu menyesha makuru muri abo nyene bagenywe muri iki gihe bumbere bazohava abantu bekeka ibintu bivuzwe by'amacakubiri cyangwa by'amafuti bisanzwe bazobabivyegeke kubamenyesha makuru ati nareko byavuze uwiwanyu. Nta kintu kigigwa ubu mu Burundi ari muri sense arimo gushikirangaje ubwo ari bwo bwose kitemejwe n'umugahabwe sense FDD. Abo bose binje muri sense batowe na sense FDD.
Rwego sentse ni urwego rwa leta rucungera ingene ibimenyesha makuru amaradiyo n'amateleviziyo bikora. Rwagiyeho inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2000 bimaze kuboneka ko umwuga wo kumenyesha makuru ari nkenegwa mu bihe by'intambara n'ibihe by'amahoro, gutyo kukwiye kugira urwego rucungera. Pierre Clavin Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona makuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahamagarira Abarundi kutagurisha amatongo ku banyamahanga. Evariste Ndayishimiye asigura ko ivyo bisa no kugurisha igihugu kandi biri mu bituma Abarundi baravye nabi boca bacika baja b'abanyamahanga. Anasaba leta gushira mu minwe yayo amatongo y'abanyagihugu ataco akoregwamwo. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikanez.
Umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi ZNDD-FDD yabishikirije ku musozi wa Gabiroru vyagira uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi. Hari kuri uyu wa mbere aho yari yaherekeje umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Uwo yari yagiye gushikiriza amakoperative y'abarimyi itongo ringana n'amahegitari 1,500 ryaho rikoreramwo ishirahamwe Rugofam rihingura amavuta rikanarima n'igiterwa ca pacuri gihingurwamo amarashi. Rugofam yakorera aho hantu kuva mu mwaka w'1991 ikaba yari yahaguriye sosiyete yitwa Ruzizi. Abakozi barenga 1,300 nibo yakoresha ikanakurikirana abirimizi barenga 10,000. Iyo tongo ryateye imari kuva mu mwaka w'2012 aho ishyirahamwe ritunganya igiterwa c'ipampa mu Burundi Kojeko ryitura umugwi w'igihugu wo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo Senteb. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze sentare idasanzwe yegamiye Senteb yavuze ko leta ikwiye kwegukira iryo tongo. Kuva mu kwezi kw'icyenda 2018 hari umugwi wari washinzwe waha barimo iryo tongo wari bugizwe n'abaserukira ubushikiranganji bw'uburimyi hamwe na Kojeko. Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo nk'umushyitsi w'iteka. Yashimangiye akamaro k'itongo ku Murundi maze yihanikiriza abantu kutagurisha amatongo ku banyamahanga. Amajwi yiwe tuyakesha ibiro byo kumenyesha amakuru mu mugambwe.
Ni igihugu kugira citwe u Burundi kigizwe n'amatongo yose. Amatongo yose y'u Burundi nico gihugu c'u Burundi. Murabona yuko hariho n'urubibe akarimbi katandukanya amatongo y'u Burundi n'amatongo y'ibindi bihugu. Nuvuga amatongo yose Burundi ateranye niyo azana igihugu c'u Burundi. Hariho abarundi babona yuko ashobora kugurisha itongo ryiwe ku munyamahanga akaritwara. Reka ndabwire dufise umutima turashobora gusanga igihugu c'u Burundi twakigurishije. Kuko urumva twafashe amatongo y'u Burundi umumwe wese arigira ngo y'uwundi arigira ngo y'uwundi arigira ngo y'uwundi arigira ngo yiwe agacabona ko azorikoresha icyo ashaka akagurisha uko ashaka no kuwashaka. Nimwiyumve rero umurundi wese yogurisha ku munyamahanga ugurishije itongo curimvamo ugurishije gwawe nanjye hagurisha gwanje undi hagurisha gw'uwundi gw'uwundi gw'iwe ku banyamahanga ntituzaca ducika abaja b'abanyamahanga. Nico gituma igihugu cawe kugikingira harimo gukingira aya matongo yacu yose. Kuko ayo matongo ateranye yose ahagira igihugu nico citwa itunga rusangi rya bene gihugu b'Abarundi. Urigurishije ku munyarwanda azovuga ati naja kana gatongo k'iwanje n'u Rwanda ngaha.
Uramutswe umugambo uri ku butegetsi anahanura leta gushira mu minwe yayo amatongo y'abantu bose atasha akoreshwa muri kino gihe.
Ni nk'abandi bantu uzosanga ariko bagurisha amaparcele agahabwa itongo na leta ryari irya bene gihugu bose agashyiza kurigurisha ku mwene gihugu nyine. Iryo ni ibara hariho abantu igihugu mereje kuganje amatongo yose leta yari yatanze y'intizo abantu batayakoresheje ziganyovu tubona za mugaba zahe y'amatongo ya leta abantu bayagira yabo mugacayigumira uko nyene ngo niwanje niwanje. Turasaba leta ko ivyo bintu bisubiramo itongo ry'u Burundi ritariko rirahingurwa abenegihugu dutegereza kurihingura kugira ngo turwanye inzara turwanye ubukene dushobore kwimbura tugire umusezero kandi dushobora no hanze. N'uburimbize muhiwe agashaka kwiranguriramo umugambi naye koperative irihingure hanyuma hazokumbwira afise umutima nawe wo kurihingura agaheza avuga ati none jewe ngiyo.
Ikibazo c'amatongo mu Burundi gifatanye n'akahise k'ico gihugu. Kuva habaye ikiza co mu mwaka w'1972 abarundi batari bake bahunze igihugu nka bose bari abahutu. Amwe mu matongo y'abahunze canke imiryango yahonye yagiye mu minwe ya leta co kimwe n'amwe mu matongo yabo harimo amazu. Mu masezerano yarusha y'umwaka w'2000 abarundi bumvikanye ko hajaho umugwi w'igihugu uhimiriza abahuye n'ivyago gutahuka bagasubizwa mu twabo witwa SNRS. Niho havuye uvamo Sentebe mu mwaka w'2006. Amwe mu mashyamwe yigenga n'imigambo itavuganwa n'ubutegetsi nka Iprona yanse mbere gutora itegeko rishasha rigenga Sentebe mu ntango z'umwaka w'2014 mu kwezi kwa mbere hari ivyo banenga bakavuga ko ari umugwi usubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi. Eroje uri ka neza Nairobi Juja Amerika.
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishami gishira hamwe onujejwe amagara y'abantu ku isi OMS risaba ibihugu bitanu bibanyi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurushirizaho gukorera hamwe mu gikorwa cyo kwirindikiza cha Ebola cyadutse muri cyo gihugu. Iryo shirahamwe risaba ivyo bihugu kwirengagiza ibi bitanya bikarushirizaho gusenyera ku mugozi umwe bikarandurana n'imizi iyo ndwara ya Ebola. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi.
Mu nama yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS yasabye u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Amajyepfo, Burundi ndetse na Uganda kurushaho gukorera hamwe mu rwego rwo guhangana n'indwara ya Ebola kugira ngo itabinjirana. Rusanganwa Andre umukozi wa OMS ushinzwe kurwanya ibyorezo yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyo bihugu bihuriye kuri uyu mugambi umwe bikwiye gushyira hamwe.
Kubera ubucuruzi bwateye imbere, kubera abantu gushaka imibereho barambuka cyane imipaka bajya mu bihugu bajya mu bindi, biroroshye cyane kuzana indwara mu kindi gihugu ukayizana mu kindi gihugu. Ntabwo ibihugu birakura neza imbere ariko ku mipaka ugasanga ntabwo bihagije. Niyo mpamvu bagira ngo baganire bareho ukuntu barusha gushyiramo imbaraga. Twebwe mu rwego rw'ubuzima bihugu twatumiye byose byaje. Burundi bwaje, Uganda yaje, Congo yaje, n'u Rwanda rurahari, na South Sudan birahari. Ntabwo ari inama politiki, ni inama tekinike, ku buryo ngira ngo igihugu cyose gifitemo inyungu muri iyi nama. Nubwo haba ibindi bibazo bya politiki, ariko udukoko ntabwo twitaye kuri iyo politiki, turambuka rwose.
U Rwanda rwakiriye inama ruvuga ko hari ingamba rwamaze gufata ku bijyanye no guhangana n'icyorezo cya Ebola. Dr Nyamusore Jose ashinzwe indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Mu Rwanda turapima, so Ebola none ni mu ndwara ugomba kumenya ingashuwa ko nubwo yaje kwivuza ibindi ariko afite umuriro, reka mbaze n'ibindi bibazo. So niyo mpamvu tuvuga ko mipaka ntigeze ifungwa, ntabwo turagira kaya Ebola ko ntabwo tuzi ko tutazayigira. Ariko icyo dukora ikintu kwitegura, buri tumaze kugera ku bantu hafi 200 na dukeka, so twita alert, waza kukureba none ugasanga ntabwo ariyo. Ubundi usanze umupimye kwa muganga ugasanga afite ibimenyetso bya Ebola, umutwaraho twita Ebola Treatment Center, aho agomba kuvurirwa. Abaganga barahuguwe bihagije, abaforo barahuguwe bihagije, abashinzwe kuvanga imiti babyita Infection Prevention and Control, dufite abantu bashinzwe no gushingura, dufite abapolisi n'aba Red Cross bashinzwe gushakisha n'umuntu wahuye n'umuntu warwaye. So system yo irahari cyane, mu gihugu turamutse tugize kesi muzabimenye.
Iyi nama yabereye mu Rwanda yitabiriwe n'intumwa z'ibihugu za Uganda n'u Burundi zari zimaze igihe zitegaragara mu nama zategurirwaga I Kigali. Twifuje kuvugana n'u Burundi witabiriye inama, ariko tumaze kumwibwira n'umwuga dukora yahisemo kutubwira ko ntacyo yatangaza asubira mu nama. Minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko yifuza ko mu Rwanda hakubakwa ikigo gikorerwamo ubushakashatsi kikanatanga ubufasha ku byerekeranye n'icyorezo cya Ebola. Minisitiri w'ubuzima Dr Diane Shumba yabisabye inteko ishinga amategeko mu cyumweru cyashize ubwo yagaragarizaga komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe iby'ingengo y'imari amafaranga azakenerwa mu rwego rw'ubuzima kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Minisitiri Diane Gashumba yasabye inteko ishinga amategeko ko bashyigikira iyi gahunda bagatanga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo iki kigo kibashe kujyaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS rivuga ko bimwe mu bimenyetso igaragara ku muntu urwaye Ebola ari ukuva amaraso ahantu hose ari umwenge, guhinda umuriro, gucika intege, kubabara mu ngingo, kubabara umutwe no mu muhogo. Uyu muryango ari kuvuga ko ibi bimenyetso bishobora no kugaragara ku muntu ufite izindi ndwara, cyane cyane indwara ya malaria ndetse na tifoide. OMS igasaba abaganga gukorana ubushishozi cyane kugira ngo batazitiranya izi ndwara. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
I You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.